mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe nchuti bakunze muteza amatwi ibiganiro vya Radio Ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri studio ya gatanu muri kumwe na Jo Diane na Hazwe ndongo ibiganiro n'amakuru twafitiye muri kano kanya.
Abantu kubera intambara zari zihari hagati ya kazi na muntu karahungabana tubyiza amasesangura twatanze muri Bujumbura byarakomeye cyane.
Uyu ni Martin Nivyabandi n'umushikiranganje ajeje vy'agateka kazi na muntu mu Burundi asobanura igituma ibikorwa vy'iminsi 16 hariwe kurwanya mabi akoregwa abakenyezi nabigeme vyasozerewe mu ntara ya Bujumbura. Iyo nkuru uco kimwe niyerekeye igitero c'abantu bitwaje ibirwanisho mu murenge wa Busasamana ni mu karere ka Rubavu mu Rwanda. Turazigaruka ko handi hato hagataho muganga Denis Mukwege amaze guhabwa agashimwe kiwe kitiriwe amahoro Prix Nobel de la Paix mu Gifaransa. Umuganga w'umye Kongo Denis Mukwege kuri uwa mbere yashikijwe agashimwe k'amahoro karuta utundi dushimwe kitiriwe Nobel ni Prix Nobel de la Paix mu Gifaransa. Iyo nkuru turaca tuyigaruka ko handi hato ako tubanze tunyarukire mu gisagara ca Bujumbura. Abanyagihugu muri commune Mutimbuzi batitabiriye ku rugero rumwe n'abandi bo mu yandi makomune yo mu ntara ya Bujumbura nyene ibikorwa vy'iminsi 16 yari yagenewe kurwanya amabi akoregwa bigeme n'abakenyezi vyashikirijwe muri zone Gatumba kuri uwa mbere n'urongoye iyo ntara mu birori vyo gusoza zera ico kiringo. Ibindi kuri no nkuru tubaza mugenzi wacu Bujumbura Evariste Nzikobanyanka.
Imbyino, intambo n'umurisho w'ingoma z'u Burundi birimo ibyivugo byo kwiyamiriza amabakorerwa abakenyezi n'abigeme byo byaranze ibirori byo gusozera iyo minsi 16 muramatari w'intara Bujumbura. Umufasoni Nadine Gacuti yabwiye bitavye ibirori ibyaranguwe muri ico kiringo n'intambamyi bagize
muri byo twakoze twarahindije rwose cyane cyane ingo zubatse zidaciye mu mategeko kuko twasanze kenshi amabi akorerwa abakenyezi cyane cyane batubatse biciye mu mategeko. Rero icyo gikorwa nk'uko leta yagishije imbere mu kuhimiriza cyane cyane abubatse bidaciye mu mategeko kandi mu guhimiriza yuko umuntu atarenza kuba atunze umukenyezi umwe cyangwa umugabo umwe. Icyo gikorwa rero icyo twashyize imbere cyane hano mu ntara ya Bujumbura n'aho hano muri komine Mutimbuzi hakiriho abazirengagije. Aho rero nasabone twagira tubagurire kugira ngo ejo amategeko atangiye gukora azosange mwese nisuganije.
Isozerwa ry'icyo kiringo cyo guhimiriza Abarundi kugira bavavanure n'amabakorerwa abakenyezi n'abigeme byahuriranye n'umunsi mpuzamakungu uhimbazwa buri genekerezi rya 10 ukwezi kwa 12 uwo nawo wahariwe amasezerano mpuzamakungu yahariwe gukingira agateka kazi na muntu. Umushikiranganji Martino Nizabandi ajejwe iby'agateka kazi na muntu no gushyigikirana yabwiye abitavye ibirori igituma leta yahisemwo guhimbariza uwo munsi mu ntara ya Bujumbura.
Niyo ntara twabonye byakomeye cyane abantu kubera intambara zari zihari hagati ya kazi na muntu karahungabanye tubyiza amasesangura twasanze muri Bujumbura byarakomeye cyane. Niyo ntara abantu bapfuye cyane baregeranijwe hamwe mu maka barabura ubwigenge birakomera. Hanyuma kubw'ubukerebutsi bw'indongozi zaho bafatikanije n'indongozi ku rwego rw'igihugu bagiye hamwe baragarura amahoro n'umutekano.
Abaserukira bimwe mu bihugu byabo mu Burundi bitavye ibirori byo guhimbaza uwo munsi mpuzamakungu wahimbarijwe hafi y'umupaka w'u Burundi na Repubulika Iharanira ya Demokarasi ya Kongo. Uhagarariye undi mu Burundi Garino Vie ari nawe yashikirije ijambo ryo ku ruhande rw'uwo muryango. Yashikirije ko hari intambwe mu Burundi mu byo kubahiriza agateka kazi na muntu. Yibagiye kuvuga ko naho amakungu yateye igikumu kuri aya masezerano haraheze imyaka 70 atagihugu na kimwe kirayubahiriza 100%.
Malgré les promesses d'une vie meilleure qu'incarne la déclaration des peuples
Gary Konyati naho ayo masezerano ategekanya ubuzima bwiza kuba bakwisi haracariho agahaze kuko agateka kazi na muntu kaguma atako kifashe. Abantu babayeho mu bukene buzuri inzara ikumirwa ridasigaye inyuma. abantu bafungura nabi banahanzwe na kigoyi ntibavurwa kuko atamiti hari nibindi naho ibihugu byinshi zategeka umukuru w'amasezerano nta na kimwe kirakurikiza yose uko yanditse batumira bahire Uburundi bwararanguye bitari bike mu bijanye no kugarukira gateka kazi na muntu amasezerano bwateye ku igikumu arerekana ko bwateye intambwe na cyane cyane mu gutanga ivyegeranyo vyingi na gateka kazi na muntu kifashe mu Burundi eka mbere rishingwa ry'imirwi ijejwe gateka kazi na muntu mu gihugu birerekana ko Uburundi bwifuza gutera intambwe umushikiranganji Martino Nizabandi ntibagiye kuvuga ko agateka kazi na muntu kateye intambwe mu Burundi naho hari abatanga amaraporo atariyo agasaba nyabu na makungu gufasha Burundi kugira ahakira gahaze gatorerwa umuti
hariho idusanga bariko barasukuza ugasanga bahenzwe ugasanga ibindi nabyo ariko bigira bigira nkana kuko ari ingena leta y'u Burundi iba yamaze gutanga ikerekana by'ukuri kw'ibyanditswemo yatari byo ariko ntibifatirweko
mu Burundi icivugo cy'uwo munsi mpuzamakungu wahariwe amasezerano yo kubahiriza agateka kazi na muntu ni twubahirize agateka kazi na muntu na cyane cyane mu kurwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme atanumwe asigaye inyuma muri zone Gatumba ya komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
Evariste Nzikobanyanka akenuye tugaruke rero yukuri ya nkuru y'agashimwe kamahoro kuno mwaka 2018 kamaze guhabwa umuganga w'umunyekongo Denis Mukwege kamuherewe mu gisagara ca Oslo ni muri Norvège mijambo giwe yibanze yagarutse kuki turi kumwe na mugenzi wacu Placide Magambo ariko arabikurikiranira hagufi byagenze gute yayishimikiye kuki mijambo giwe ga Placide
Urakoze Diane umuganga w'umunyekongo nyine Denis Mukwege uherutse guhabwa ishimwe riruta yandi rigenerwa uwitangiye amahoro ku isi Prix Nobel arahamagarira abatuye isi guhagarika ingeso zo kwirengagiza intimba y'abakorerwa ihohoterwa rishingira ku gitsina mu bihe by'intambara avuga ko intambara yonyine yumvikana ari yo guhangana nabifata nkaho ibi bitabareba Mukwege avuga ati Sabagizi banabibonyine bagafashwe nk'abanyabyaha ahubwo nabafunga amaso imbere y'amabi bakikomereza nkaho bitabareba nabo bakagombye gufatwa nk'abanyabyaha ibi ni byavuzwe nyine na Mukwege mu ijambo ryo gushimira abitabiriye uwo muhango abenshi bamuhimbye umugabo usa n'abagore n'umuganga wita ku buzima bw'imyororokere y'abategarugori afite imyaka 63 amaze imyaka isaga 20 yita ku bagore bafatwa ku ngufu abavurira mu bitaro bya Panzi mu burasirazuba bwa Kongo akarere kazahajwe n'amakimbirane ku birebana na politike kimwe n'amatora yegereje muri Kongo anenga imyitwarire y'ubutegetsi bwa Joseph Kabila aho atunga gatoki ingaruka z'imiyoborere mibi ikomeje gusenya igihugu cye ananenga uburyo umutungo kamere w'igihugu ukoreshwa nabi bigatuma abaturage ba Kongo bigumira mu bukene bw'akarande kuri Mukwege leta zakagombye kurandura burundu umuco wo kudahana avuga ati abenshi mu bayobozi bakoresha ihohotera rishingira ku gitsina nk'intwaro ibafasha kugera ku butegetsi asaba ko hashyirwaho ikigega gifasha abakorewe ihohoterwa rishingira ku gitsina na za raporo z'umuryango w'abibumbye zigaragaza uruhare rw'abakoze amahano yo kubangamira uburenganzira bwa muntu agashyirwa ahagaragara
hambavu rero ya Denis Mukwege yahawe ako gashime kitiriwe amahoro Prix Nobel de la Paix kahawe kandi na Nadia Morad n'umuyazidi haranira gateka kazi na muntu yaciye mu mahano akomeye aho yigeze kumara amezi atatu yaragizwe imbohe yongera afatwa ku nguvu n'abarwanyi mu rw'iterabwoba witira leta ya Kiislamu hari muri Iraq ke haraheze imyaka 4 Placide urakoze tuzaza kongera mu makuru yacu yo hanyuma tumira mate gato hamatwerekeze mu Rwanda
Kibanwanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo nakurikira ibigano byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22 radio ijwi rya Amerika radio yanyu
Igisirikare cy'u Rwanda kivuga ko carayicisha abantu bane mu baraye bagavye igitero mu murenge wa Busasamana ni mu karere ka Rubavu abarwanyi bakekwa ko arabo mu muhari witwaje ibirwanisho FDLR umunyagihugu umwe niwe yakomerekeye muri ico gitero ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu mu Rwanda Claude Ganza munyamagana
umuturage niwe rwaje ubayoboye yarambiye ikoti cy'umweru kirekire kubaje inzira yose ndakuyoba nategeje wenda ngo abashumba bo mu kibaba baze kuba bahazi ha nuko barasiga uwo
none mu baturage bari ku irondo mu mudugudu wa Cyamabuye mu kagari ka Rusura mu murenge wa Busasamana muri iri joro ryo ku cyumweru rishyiri uwa mbere mu masaha y'igicuku ubwo abarwanyi bataramenyekana bagaba bagitera ku butaka bw'u Rwanda mu karere ka Rubavu n'imirwano bahatuye bavuga ko yamaze inkingiye cy'isaha irenga cyumvikana amasasu aba batubwiye ko babyumvise
njyewe ko nabyumvise saa sita na mirongo ine n'umunani niwo numvise amasasu abaye menshi cyane umaze kuyumva uko muri iri joro njyewe rakondorera uburinzi bw'akagari ngo nahise ndirasana gitifu egisitifu w'umurenge mumenyeshe n'abandi bose ngo ndabamenyesha ariko ubwo amasasu yari menshi cyane muri ayo masaha kurangira byarangiye saa saba n'iminota igeretse kuko byamaze igihe kirekire
kaza kutura
gutangira neza byatangiye saa sita na makumyabiri zuzu byamuze ubuyobozi bw'ingabo ndetse na meya batuganije badusaba gukomeza amarondo no kuyikomeza no kudacika indege no gukaza amarondo turebye ku ndumbi ndanga umuntu ari kubasha kuyimenya ndamakuru twe twafata uburyo bajemo cyangwa se baje babayoboye cyangwa bari kumwe ngo turamenye amakuru nyayo
umwe mu baturage barayironda ahamya ko aba bacengezi yababonye neza aravuga ko bari bameze
twaraye burinzi turi abantu batatu noneho babiri twegeranye wa kabiri ari iruhande yacu ubwo twari turangije kuganira na patrouille y'abasirikare bino no mu Rwanda bazamutse mu bundi mudugudu nuko icyo gicira giturukumwe bikoreye bifite ingata n'udutwaro n'izindi mbunda ku ndugu abandi bafite amashene mu muhogo turabagaruka ati muri bande waruri yumvise ibyo bari kudusubiza ati doni ibiturage dukomeze ni hano imbere noneho urageze aha kuri robine barahagarara nuko baramanza basigana bakipanga kuvuga ati ngo ba maboko bace urumbano na ba maguru ngo bace iruhande bavuga ati tuje gutabaza kwa mudugudu wo mu rwa kabiri atwe tuzamuka turi gutabaza tutari twagera ku nzu yo mu rugo amasasu gahisiga aba menshi garavuga cyane mbese uko baje ari ikirongo nje nana babuze itarage umuturanyi wararirwa kaho turaraga buri mwose yari yikoreye agatwaro n'ikindi gisasu ngo akuru tugafasha uko
umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Lieutenant Colonel Innocent Munyengango avuga ko bakeka ko ari abarwanyi ba FDL ashingiye ku myambaro babonye n'imirambo y'abapfuye gusa ngo ntibihagije ngo bahite babyemeza bidasubirwaho
byonyine ntabwo nibyo byatuma duhamya ko ari FDLR gusa ni uko bikekwa ubwo ibindi turamutse tubimenye tukabamenya ko ari bo tubamenyesha
haba hari nk'abahashize ubuzima
imirambo yabo bateye imirambo ine harimo n'iyo mbunda yo mu bwoko bwa rashinko
haba hari nk'ingamba zihariye zafashwe zindi mu rwego rwo gukaza umutekano muri aka gace
ubuzima ni ibisanzwe ntabwo yari yatuma ko n'ubundi bisanzwe turimo hari inzu umeze neza nta ngamba zindi zirenzeho ziri bukorwa ariko biragaragaza nyine ko abo ngabo bakifuriza u Rwanda nabi bagihari barushaho rero gukorana n'abaturage n'izindi nzego z'umutekano ingabo zacu zirahari kandi zihagaze neza ku buryo nta mpungenge dufite turi maso
muri iyi mirwano hanakomerekeye nk'umuturage w'umusivile kuri ubu urimo kwitabwaho n'abaganga amakuru aturuka mu bandi bantu batifuje ko tubafata amajwi aravuga ko bishoboka ko hari abandi barwanyi batatu bishwe ariko imirambo yabo igakururwa na bagenzi babo abapfuye bose bakaba bashobora kuba bagera kuri barindwi ku ruhande rw'abagabye igitero ku Rwanda gusa hari n'abakeka ko ari inkomere bagiye bakurura kuko babishingira gusa ku kuba babonye amaraso aho bakeka ko abarwanyi banyuze basubira mu ishyamba hagati muri uyu mwaka ubuyobozi bw'ingabo mu turere twa Rubavu na Nyabihu bwakoranye inama n'abaturage mu mirenge itandukanye babahamagarira kutagirana imikoranire iyo ari yo yose n'abashaka guhungabanya umutekano w'u Rwanda baturutse mu gihugu gituranye cya Congo icyo gihe ubuyobozi bw'ingabo bwavugaga ko bufite amakuru y'uko hari abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu Lieutenant Colonel Innocent Munyengango uvugira igisirikare cy'u Rwanda avuga ko ibiganiro hagati ya Leta y'u Rwanda n'iya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikomeje mu rwego rwo gushakira igisubizo ikibazo cy'umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ukihije mu mashyamba ya Kongo Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika
Claude Ganza Munyamagana arakenuye unaho duce duha akanya mugenzi wacu Fidele Niyongabo hagiye kuryaga na Zeno Nicayenzi umuhinga mpanuzi wa jambo kibazo vyerekeye politike ubutunzi n'iterambere bagaruka ku gitabo aherutse kwandika rindiriye gusohora avuga ku kiringo kiri hagati y'umwaka w'1952 n'umwaka w'1962 mu Burundi ico gitabo yacise Decolonisation Inachevée mu Gifaransa cyane canke ngo mbega twarigobotoye koko niko yasiguye ko gisigura mu Kirundi mu kigano na mugenzi wacu Fidel Niyongabo mushinga ntaye nicaye nzi aratangura avuga kumvo yatumye ahitamo kwita ico gitabo colonisation décolonisation inachevé reka tubatege yomi
mvuga ko u Burundi nibindi bihugu nka byose byo muri Afrika mu byukuri bitarumva ko bitegerezwa byonyene kwiyumvira gutegera bakishira mu migambi inzego bakazishigikira bakubaka ibihugu byabo bakoresheje ubuhinga n'ubwenge n'amaboko n'umutima byabo abanyafrika bari mu gikoloni ntibumvise neza ngirago gushikubu ko umutware umushikiranganji umukozi wese w'igihugu ari ngaho kugira ngo akorere igihugu atari ngaho kugira ngo akorere abiwe nico gituma Afrika ikenye nico gituma Afrika itaratera imbere nk'ibindi kandi mu byukuri atakindi buze ntibuza abantu ntibuza uburyo hari kintu ka kandi gahara mu ruganda ntibacure karabuze nico gituma nagize ndi iki gitabo cyanje nifuza ko nokwerekana ko n'abarundi aho karwara bagafise nkavuga nti ntiyagire umuntu yihenda jewe ndi yumvira ko hariho intambwe twagira dutere imwe hanyuma turayiniga tuyisubiza inyuma none rero ndiko ndasigura mu byukuri ko twotegerejwe gusubira kuri tsitso tukumva iyo tuva kugira ngo tubone iyo tuja
yego icyumviro cabajemo gute cyo kwandika icyo gitabo
icanjemo kuko niko narabona narumva nari maze gukura mu gihe uburundi bwikukira ndetse ni jewe uwo munsi nashikirije ibiriko biraba kamumenyesha makuru w'uyo munsi ni jewe navuga ibiriko biraba mu Kirundi no mu Gifaransa hanyuma jewe muri ico gihe nari ndongoye igisirikare c'u Burundi ariko iyo nkofero nari nayishize hasi uwo munsi nambara inkofero y'umumenyesha makuru hanyuma rero ka mu Burundi umwe yabonye ingene ababirigi bakoze n'ingene natwe hanyuma yabo twakoze n'ingene turiko turakora naciye mvuga nti jewe ngira ngerageze gusigurira bene wacu abarundi ko harakantu kabuze ntitwiyumvira bikwiye akahise kacu n'ibyo tuzi ku kahise ku Burundi n'u Rwanda ni Kongo ndetse n'ababirigi nabo ndabashiramwo nkababwira nti namwe harakantu mubuze kuko ntimuriyumvira bikwiye hamwe natwe ingene twabanye mu myaka irenga 60 tukabana abantu bamanye imyaka 60 baba bamaze kumenyana twogiye hamwe tukiyumvira amakosa twakoze imbere yuko twikukira no hanyuma babiri jindi bazi ivyabaye muri Kongo no mu Burundi no mu Rwanda mu gihe bategeka ivyo bihugu ntibavyigisha ndetse byinshi biranyegejwe kubera amabanga kubera ibintu byabaye aho samakosa yabo menshi ndayashira kuri twebwe nanje ndimo
reka tubandaye
kubikosora
yego kuko imwahisemwo ico kiringo co hagati y'umwaka w'1952 n'umwaka w'1962
iyo myaka 10 igengwa n'itegeko leta mbirigi yasohoye itariki 14 ukwezi kw'indwi 1952 iryo tegeko ritegekanya ingene u Burundi n'u Rwanda bico gihe bitari igihugu kimwe itegeko ribigenga ryari rimwe ubitegeka yari umwe buramatari wa Rwanda Burundi icyo gihe icyo gihugu cyategekwa cyarongorwa bakurikije itegeko mvuze hanyuma icari gishasha nuko habaye amatora ya mbere kuva Burundi n'u Rwanda bibaho habaye itegeko ritegekanya inzego mpanuzwa jambo kuva ku isonga ry'igihugu kuva kuri territoire kuva mu ntara no kubatware inzego zine zikurikirana zose mpanuzwa jambo ku rugero rwazo ariko zose zikagenwa n'abanyagihugu aho hari kintu gishasha cyabaye kandi gikomeye nuko umutegetsi yari afise iruhande yiwe abahanuzi atitoreye wenyine batowe n'abategekwa abanyagihugu icyo gihe barize bariko bariga bari mu myimenyerezo ya demokrasi ihagaze kuri mwene Burundi bari ubwa mbere kandi barabikoze kandi babikoze neza kandi ntacyo bananiwe mu gihe bavitumye
yego taka turabandanya kuri ibyo bibazo byose yaka tubanze tuze ku mirongo ya telefone inosona dutya kamwe inosona twumva irindi zina nahuri
ubwo bigisagara cyabo cyogera
ufite ikibazo cyangwa icyumviro uterera
ubwo ni icyumviro muri kibazo ezume ni byiza kwandika igitabo cy'akazi yuko cyabaye hano mu Burundi none tukavuga yuko none yanditse cyabaye mu Burundi none icyo gitabo umuntu yokiwa nka gute tuzokiwa nka twese kugira tumenye icyanditsemo cyane azoki kumisa ko cyane tuzokiwa nka gute ego tukaba dushimira ingene yiyumviye kwandika icyo kahise mu Burundi na twebwe turimo tukamenya icyabaye mu Burundi kandi n'abakoloniki b'igihugu cyacu tukaba tubizi yuko ari bo babifashije mu Rwanda tukamukenera urupfu
murakoze
ego
umushinga ntaye zeno mwishura yabajije
cyo gitange nashobora kukirongo nakengurukiye uwo mushinga ntahe ari Bujumbura mbajije ati mbega igitabo uvuga ko uri kurandika two kironka gute natenyenye kuko ino ntivyoroshe kwandikisha igitabo kiri mu Kirundi ndiko ndarondera uburyo bw'uko no cyandikishiriza hiyo canke mu Rwanda none rero ndamwemereye ko mu gihe kizoba ngira ngo nko mu mezi nk'atatu ngira ngo kizoba cyasohotse ndoshobora kumubwira ndi uraza kurabira ha nagira amahoro
murakoze ndabibutsa ariko ratwumviriza ko umushinga ntaheza none cyanzi ari mu gihugu cha Canada dufite kandi Fabrice uratwumva
Mwaramutse,
irindi zina naho uhamagaye uri?
Yego, tuzi nitwa Imana Fabrice ndi mu Rwanda.
Mufite akabazo cyangwa icyumviro muterera?
Mu by'ukuri ntabwo nabikurikiye neza ariko aho nkurikiraniye, mvishe iki gitabo ari kwandika ari igitabo cyiza. Ariko mu by'ukuri najya najya ngo mwige mu byanjye bigenza njye. Ese iki gitabo byibuze mu Rwanda aho cyaboneka hagana hehe? Cyanditse mu Kirundi atari mu Gifaransa? Kuko ntabwo navuga ngo cyanditse mu Kinyarwanda, kuko batari umunyarwanda. Ako cyatanitse mu kirundi kugira ngo uwari wese azabashe kugisoma n'abatabasha kugisoma igifaransa.
De kabishure yarahejeje kwishura warahejeje guhamagara imbere yawe Innocent mwishure.
Ego cyane ico gitabo nzocyandika mu ndimi zibiri mu kirundi no mu gifaransa. Mu gifaransa urumva ko nacise la décolonisation inachevée. Icyo kizosohoka mu gifaransa, icyo mu kirundi kizokwandikwa mu kirundi n'abanyarwanda ndifuza ko bazogisoma mu kirundi kuko nta kintu na kimwe cyanditse mu kirundi abanyarwanda batukumva.
Murakoze. Bivise kandi ku mwongo wa telefone Reverien.
Ndabumva.
Yego, watubwira aho uri n'irindi zina?
Nisanga ndakuma.
Ufite ikibazo cyangwa icyumviro?
Ufite ikibazo n'icyumviro. Ngamba ndagushimira uwo munyakubahwa. Eno ni cyaye natwe turabagene twashaka kumenya kahise igihugu cy'u Burundi sinzi icyo gitabo ukuntu twokironka ukamenya kahise k'igihugu cy'u Burundi ariko hari ikindi kibazo nagomba kubaza nkajya ko numvise ngo u Rwanda n'u Burundi bwa mbere cyari igihugu kimwe biba byatandukanye gute kugira bibe ibihugu bibiri ikindi nagira ndamubaze ikindi kigira kabiri ibyo ndamubaze ati ubona ko mbona abategetsi b'u Burundi bitwaza ngo abakoloni ngo nibo ingorane za politike ngo zihagaze ko ngo nibo bateranya u Burundi ngo bukagira ngo bukama mu njyane ubona byo bari byari ibyo bibazo. Murakoze
umushinga ntaheze no
gome ndakengurukiye uwo munywanyi w'ijwi rya Amerika ambajije ibibazo bibiri mbanze icyambere avuze ati mbega u Rwanda n'u Burundi muvuze ko cyari igihugu kimwe none byatandukaniye hehe ryari kuki cyari imbere y'igikoloni u Burundi n'u Rwanda byari ibihugu bibiri birongowe n'ingoma zibiri Karyenda mu Burundi Karinga mu Rwanda abami babiri ingoma zibiri ibihugu bibiri by'ibibanyi bimeze nk'ibingana bimeze nk'ibinganya ndetse bimeze nk'abana babiri b'amahasa hagati yavyo hari ako kanyaru mubona ariko benshi basanga ako kanyaru ataru mupaka arakarimbi kamatongo abiri yabavuka mu ndimwe niko benshi babibona kandi ngira ngo vyari byo aho rero nuko niko abakoloni basanze u Burundi n'u Rwanda hanyuma abakoloni arabadagi arababiriji ivyo bihugu bibiri baciye babishira hamwe abadagi babishize hamwe bavyomekanya hamwe na Tanzania y'ubu batsinzwe ivyo bihugu bitatu u Burundi u Rwanda na Tanzania baca babicamwo kubiri Tanzania y'ubu bayigarurira Ubwongereza u Burundi n'u Rwanda babigarurira ububirigi buca buhoma ivyo bihugu bibiri u Burundi n'u Rwanda ku ikongo mbirigi mu 1925 mu itegeko ry'itariki 21 ukwezi k'umunani kiba igihugu kimwe Kongo Belge na territoire ya Rwanda Burundi igihugu kimwe kirongowe n'itegeko rimwe kirongowe na buramatari mukuru umwe afise icicaro Kinshasa y'ubu bibandanya gutyo gushika twikukire ari igihugu kimwe maze rero ikibazo cyahabaye nuko u Burundi itariki ya mbere ukwezi kwa ndwi 1962 bwikukiye bwonyene ku izina ryabwo ku ngoma yabwo u Rwanda narwo nyene rwategerejwe gukurikira kuko byaravukana yaramahasa u Rwanda ruti ndikukiye ku ruhande rw'iwanje u Burundi buti turikukiye ku ruhande rwacu
Herero Zenoni Chayenzi n'umuhinga Manuzi wa Jambo ku bibazo vyerekeye politike ubutunzi n'iterambere ariko aravuga igitabo azosohora vuba ariko yahejeje kwandika igitabo mumvise ko citwa Decolonisation inachevé muri rimwe rw'ikirundi n'imbega twarigobotoye koko niko yabisiguye yari kuri micro ya mugenzi wacu Fidel Niyongabo bompi rero tubashimira ikiganiro cyose mushobora gusubira kucumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com mukanya turava duhana gahindukira ariko imbere ko tuga nangende ndabibukije ko umuganga w'umunyekongo Denis Mukwege kuri no wa mbere yashikirijwe agashimwe k'amahoro karuta utundi dushimwe kitiriwe Nobel Prix Nobel de la Paix mu ijambo yavuze yahamagariye buri wese kutirengagiza intimba y'abakoregwa amabi yafatiye ku gitsina mu bihe by'intambara ukashimwe katangiwe mu gisagara cha Oslo muri Norvège kawe kandi na Nadia Murad n'umuyazidi aharanira agateka kazi na muntu yaciye mahana akomeye aho yigeze kumara amezi atatu yaragizwe imbohe yongera afatwa ku nguvu n'abarwanyi umurwi yitirira idini rya Islam leta ya Islam muri Iraq haraciye imyaka ine mwakoze nshuti bakunzi kumviriza no makuru mwashikirijwe na Joe Diane nahaze muhinga bw'ivyuma twari kumwe na Fatuma Limasi Karara yegeranije amajwi yongera yashikana hiwanyu na Jean bari kumwe twe ntitwifurize kubandanya mururanirwa mu vyanyu no mu banyu uruganda rw'ijuru rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda muze kongera guhura igihe c'isaha imwe n'iminota 30 muyandi makuru tukiriko turabatororokaniriza.